Murakyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyi shuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika, no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Aha mu Burundi CNC urwego rucunga imikorere y'ibimenyeshamakuru yatumije inama ya banyiri ibinyamakuru bifunze.
Kwa mwini kete itumira alasana chibini shaba kuru apumbeo mitani kwa hizini ya tenero nesansi yali kutukarene pirite gulu kuru njika ya wadiso rikira wadiso mbiliwe na ano kuko chetu kwa mwini saba kuzawi ujana ili jishika kwa hala yuko uwezi gami ya kubia tupira mbili hotu mitore ni nishu.
Ino samu hozi numuyobozi wa radio television Renaissance na yo ifunze. Mu Rwanda abayobozi b'inzego z'ibanze zo mu mujyi wa Kigali baravuga ko abaturage babo bagiye kwicwa n'inzara kubera guma mu rugo. Hirya no hino ku isi, igisasu gito cyaturikiye hafi ambasade ya Israeli i New Delhi mu Buhinde ntawe cyahitanye. Naho muri Tanzania, Perezida Magufuli n'abaturage be ntibavuga rumwe kuri COVID-19. We yemeza ko nta yihari, abandi nabo bati iratwugarije. Mugume ku maradiyo yayo. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere kuri iyi bombe ntoya yaturikiye hafi ya ambasade ya Israeli i New Delhi, umurwa mukuru w'Ubuhinde. Polisi ivuga ko nta muntu yahitanye cyangwa yakomerekeje. Eugene Mukankusi aratubwira ibindi.
Iyo bombe yaturikiwe mu kwa gatanu yari ifite ingufu nke nk'uko polisi ibivuga, ikanongeraho ko nta n'abakomeretse. Cyakora hangiritse ibirahuri by'imodoka eshatu zari zihagaze aho hafi nk'uko bigaragara mu itangazo rya polisi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israeli nawe mu itangazo yahamije iby'icyo gitero hafi ya ambasade y'igihugu cye mu Buhinde, avuga ko nta bantu bakomeretse kandi ko inzu itangiritse. Yakomeje avuga ko abategetsi mu Buhinde barimo gukora iperereza kandi ko bavugana n'abayobozi bireba muri Israeli. Iyo bombe yaturitse ubwo perezida w'Ubuhinde Ramnath Kovind na minisitiri w'intebe Narendra Modi bari mu mihango ya gisirikare muri kilometero imwe uvuye ahaturikiye icyo gisasu. Ababonye ibyabaye babwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko ahaturikiye iyo bombe hahisa gutwa n'abapolisi. Mu 2012 igisasu cyaturikiye hafi ya ambasade i New Delhi cyakomerekeje umugore w'umudiplomate wa Israeli, umushoferi we n'abandi bantu babiri. Cyahuriranye n'igitero ahandi hari abadiplomate ba Israeli i Tbilisi muri Georgia.
Perezida wa Tanzania John Magufuli aremeza ko nta virusi ya corona irangwa mu gihugu cye, nyamara abaturage bo siko babibona. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Perezida Magufuli avuga ko Imana yazimanganije ikiza cya COVID-19 mu gihugu ciwe, nyamara abayobozi ba Ekleziya Katolika babibona ukundi. Baragabishije muri indwi ku bindi bitegerezo byinshi by'abantu banduye uwo mugera. Bavuga ko Tanzania atari igihugu kirukwacu mu makungu, basaba abayoboke babo barimo Perezida Magufuli gusenga, yamara bakongera bagafata ingingo zimaze igihe zikurikizwa mu bindi bice byo ku isi, harimo kwirinda kuja mu bibanza bikoraniramo abantu benshi cyangwa kwegerana cyane n'abandi. Ikinyamakuru cya Ekleziya Katolika cyashize ku rupapuro rwa mbere no musi wa gatanu urwandiko runini ruvuga ku kiza cya corona kihari muri Tanzania. Icyo gihugu cyarafashe ingingo itandukanye n'ibindi bihugu kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka urangiye w'2020, igihe cyatangura guhagarika gutanga ibiharuro bya nyuma by'abandura umugera wa COVID-19. Benshi mu bategetsi bajejwe amagara y'abantu babeshuje ibyatangajwe na Perezida Magufuli by'uko ikiza cya COVID-19 cyazimanganijwe mu gihugu bariyukanywe mu kazi kabo. Tanzania yarafashe intambwe zikomeye mu ntumbero yo guteza imbere igisata cy'ingenzi no kwirinda ingaruka zikomeye zivuye kuri icyo kiza. Izo ngingo zitegeka abanyagihugu kuguma mu ngo zabo. Mu gihe ibihugu byo muri Afrika biriko birondera incandaga miliyoni n'imiliyoni zo gukingira abanyagihugu bavyo, Magufuli muri iyi ndwi yagirije abantu bakingiwe hakoreshejwe izo ncandaga mu bihugu byo mu mahanga ko bariko bazana icyo kiza mu gihugu. Ntiyemera kandi niba izo ncandaga zikora. Yasabye ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu kutihutira ibyerekeye incandaga butabanje kumenya neza ko atabibazo zifise. Abajijwe ku byerekeye Tanzania ku munsi wa kane umuyobozi w'ikigo kijejwe kwirinda no kugwanya indwara muri Afrika John Nkengasong yabwiye abamenyesha makuru ko mu gihe abanyafrika batogwaniriza hamwe ikiza cha COVID-19 mu karere kose ka Afrika bazoba bagiye mu kaga gakomeye.
Murumva radio ijwi rya Amerika. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR riravuga ko urugomo rwateye mbere y'amatora rusange muri Repubulika ya Centrafrica mu mpera z'ukwezi kwa 12 gushize rwatumye abantu barenga 200,000 bava mu byabo. Nayo ni inkuru twateguriwe na Eugene Mukankusi.
Abantu babarirwa mu 100,000 bavuye mu byabo muri Centrafrica. Abandi babarirwa mu 150,000 bahungiye mu bihugu baturanye. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rivuga ko impunzi 192,000 bambutse umupaka bajya muri Repubulika ya Centrafrica, muri Cameroon, Chad na Repubulika ya Congo. Umuvugizi wa HCR Boris Sheshirkov avuga ko abantu babayeho nabi by'umwihariko 200,000 bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Avuga ko bari mu bice bigera muri 40 mu misozi ahantu biruhije kugera. Akavuga ko abo bantu bakeneye ibiribwa byihutirwa ndetse n'amacumbi, kandi ko bakeneye n'inkunga mu bijyanye n'ubuzima. HCR ivuga ko ifite amakuru ko hari abarimo kwishora mu buraya by'amaburakindi. Ibyo bishobora gutuma indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zikwirakwira ndetse na COVID-19. Ku bw'ibyo, HCR isanga hakenewe n'uruhare rw'abakora ibikorwa by'ubutabazi kugira ngo bigerweho. Iri shami rya ONU rivuga ko umuryango mpuzamahanga ugomba gutanga utizigamye mu bijyanye n'imfashanyo. Kugeza ubu umuvugizi wa HCR avuga ko habonetse gusa 2/3 bya miliyoni 151,500 by'amadolari yasabwe uyu mwaka mu bijyanye na Centrafrica.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu, no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.voa.com. Na makuru noneho y'ibiyaga bigari mu kanya. Aya makuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze mu mujyi wa Kigali baratabariza abaturage bahagarariye, bavuga ko bagiye kwicwa n'inzara kubera guma mu rugo. Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru irambuye.
Si kenshi cyane abayobozi mu nzego z'ibanze mu Rwanda ari bo bafata iya mbere batabariza abo bahagarariye ko babangamiwe cyane ku myanzuro iba yafashwe n'inzego bwite nkuru za Leta. Ibihabanye n'ibyo mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu, ijwi rya Amerika ryakiriye ubutumwa bugufi kuri telefone bw'umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze. N'ubutumwa butabariza abaturage hagarariye ko bagiye kwicwa n'inzara muri ibi bihe bari muri gahunda ya guma mu rugo mu mujyi wa Kigali nk'imwe mu ngamba zo guhangana n'icyorezo COVID-19. N'ubutumwa butangira bugira buti:
ndi umukuru w'umudugudu mu murenge wa Gitega, nagira ngo mbasabe mumanure mikoro z'ijwi rya Amerika mu midugudu igize umurenge wa Gitega, inzara imeze nabi. Bugakomeza bugira buti: birababaje kubona nyakubahwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yihandagaza akabeshya ko ibiryo byageze ku baturage kandi ntabyo. Ubu butumwa bw'umwe mu bakuru b'imidugudu bukomeza bugira buti: none ba midugudu nitwe turi kubiryozwa n'abaturage bazi ko byaje tukabyijyanira. Ati: mutubabarire mudukorere ubuvugizi.
Nyuma yo gusoma no gusesengura ibikubiye muri ubwo butumwa bw'umukuru w'umudugudu mu murenge wa Gitegaho mu karere ka Nyarugenge, byabaye ngombwa ko tuvugana nawe ku murongo wa telefone. Icyakora ku mpamvu z'umutekano we yadusabye kumubikira imyirondoro no kumuhindurira amajwi. Uyu twahimbye cyuso yatangiye abwira ijwi rya Amerika ko ibigaragara mu bitangazamakuru naho bihuriye n'ukuri kw'ibiriho mu baturage. Abaturage noneho bari kubabwira ngo ikimwe bwe mu bahagarariye. Byabaye ngombwa ku ijwi rya Amerika igera mu murenge wa Gitega. Hamwe biragaragara ko bagikora intonde zo kumenya ababaye kurusha abandi kugira ngo bahabwe ibiribwa, ariko hari naho babihawe mu cyiciro cya mbere. Abavuganye n'ijwi rya Amerika batari batarabona ibiribwa bagasanga ari ngombwa kuko babikeneye muri ibi bihe.
Dufite ingo zitifashije mu mudugudu bakora iryo genzura nanone cyangwa bakifashisha liste y'ubushize, ibyo biryo bibaye bihari baza bagasuzuma neza bakareba abantu batifashije, abantu batishoboye bakabibaha.
Ni bakigari bavuze ngo muguma mu rugo, ni guma mu rugo akavuga ati ni abaturage fata abaturage bafashe nuko nyine badakora
birana dutungwe.
Twumvaga ko n'ibiryo bitari gutangwa ahubwo kuba twumvishe ko bari kubitanga ni ikibazo.
Ku makuru twahawe n'uwo twahimbye Cyusa, umwe mu bakuru b'imidugudu muri Gitega, avuga ko ibiribwa bike byatanzwe nabyo byageze ku miryango mike kandi nabwo bisa na mwikize. Yemeza ko buri gihe abaturage batabura kubabaza amakuru ajyanye n'ibiribwa.
Baraza rwose abaturage baduhamagara ku matelefoni banaza mu rugo bati bigeze he ko mutari kudenga ibyo ni ukubera iki mwese.
Mukabasubiza ngo iki?
Bavuga ko natwe ibiryo nta biryo turabona twahagombye kuba kandi twebwe atari twebwe dufite ubushobozi bwo kubaha kuko tutanga ibyo natwe twavanye mu nzego zo hejuru.
Murumva hagombye gukorwa iki?
Ikintu cyagombye gukorwa kuko minisitiri yavuze ko kuva mu rugo nta muturage uzagira ubwo hari ibiryo bazabagaburira, bagombye kubishyira mu bikorwa nk'uko bari babyemeje. Hagati aho ngaho rwose mbese duteranye n'abaturage kuko abayobozi bo mu nzego z'ibanze b'imidugudu nk'uko turenganiramo ugasanga n'itangazamakuru naryo usanga rivuze ko ab'imidugudu ari bo babwira cyangwa barya za ruswa kandi natwe turaturengana.
Ikibazo cy'abashonje muri ibi bihe byaguma mu rugo mu mujyi wa Kigali cyumvikana kenshi mu murwa mukuru w'u Rwanda nk'uyabarizwa i Gikondo mu karere ka Kicukiro.
Lockdown bazajya bayikora bayiteguye bazi ko n'umuntu bazamutunga mu buri kintu cyose. Ibintu birakabije, ibintu bakora ntabwo ari byo. Bazajya bamenya ko natwe turi ikiremwa muntu. Batubabarire, batubabarire, turarambiwe, turabinaniwe. Ni ukuri turarambiwe, turananiwe mu bwongo kabisa. Batubabarire, baturiho uburenganzira tugiye kuyikorera. Kubera nayo ikindi, ntabwo bazi igihe korone zarangirira. Bareke tuyibane nayo nk'uko umuntu arwara SIDA akabana nayo akamira imiti cyangwa ibicurane.
Guverinoma ikimara gufata ingamba zirimo gushyira muri guma mu rugo abatuye Kigali, ubutegetsi bwemeje ko nta wagombye kugira impungenge z'ikizamutunga cyane kuri banaho nikora. Uyu ni Professor Anastase Shyaka, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu.
He kugira ugira ubwoba bw'amafunguro bw'icyamutunga muri ibi byumweru bibiri kubera gahunda ya guma mu rugo. Twateguye uburyo twabikora, biratworoheye, hari ibishize ibyo twari dufite, hari aho twari tuzi.
Kuva ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo umujyi wa Kigali watangije kumugaragara gahunda yo gutanga ibiribwa ku bashonje mu mujyi wa Kigali. Bwana Pidance Rubingisameya w'umujyi wa Kigali yavuze ko hari ibiryo bizahura n'iminsi 14 kuri buri muryango mu bagomba gufashwa.
Ibyo kurya birahari ku buryo buri muryango urabona ibiritunga mu minsi 14. Ndetse twanateganyije ku miryango ifite abana batoya kubaha ibindi bibunganira harimo n'amata.
Icyakora tumuhamagara kuri telefone ngendanwa ngo twumve icyo avuga kuri ibi birego by'abayobozi b'inzego z'ibanze batabariza rubanda. Twasanze Rubingisa avugana n'abandi kugeza igihe twateguraga inkuru ntiyari yagasubije ubutumwa bugufi ijwi rya Amerika yamwoherereje kuri iki kibazo. Ku ikubitiro umujyi wa Kigali wabaruraga imiryango isaga 160,000 igomba kugaburirwa, ariko inavuga ko ishobora kwiyongera umunsi ku wundi. Yahawe ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, aho leta yatangiye kuvugurura ubuhinzi bw'ikawa. Buri mwaka iki gihingwa cyinjiriza leta 70% by'amafaranga y'agaciro, ni ukuvuga amadovize. Eloge Wilika neza aratubwira ibindi.
Ikigode ka kimenyesha ko intumbero nyamukuru yo gusubira kugwiza ibitara bya leta ari kugwiza umwimbo w'ikawa, ariko kandi nafite n'akanovera. Kugeza ubu leta imaze guha ico kigo amahegitari agera kuri 67 yo guteramo ico giterwa njabukamazi, ari naco ca mbere gisanzwe cinjiriza amafaranga y'agaciro igihugu kurusha ibindi. Ubu intara zimaze guhabwa imivyaro ni mwaro uri hagati na hagati hamwe na Ruyigi mu buseruko. Emmanuel Niyunge ko umuyobozi mukuru wa DEKA yatanguje isekeza mu Ruyigi, yabwira amenyeshamakuru amahegitari yamaze kubibwa.
Tumaze gutera hektare 10 mu ntara ya Mwaro muri komine Nyabihanga, tukabona umunsi nkuko twabizindutse muri komine Nyabitsinda hari ama hektare 19 naho nyine ariko arategwa. Tuzi ngaha muri komine Bweru aho turiko turatera ama hektare 11. Ni ukuvuga ni intango murazikubwiye ngo DEKA rumaze umwaka ruvutse, ni intango rero kugira ngo dushobore gushyira mu ndiro mugambi wa leta wo kugwiza umwimbu, cyane cyane dufadikanije n'amakoperative tukongera tugashyiramo ubuhinga bw'abahinga muri ODEKA na mushikiranganje buri mbugorozi mu bisata bijejwe gukurikirana ibyo kugwiza umwimbo mu rugo bushikiranganje
niyonge ko atwari kigode ka kijejwe cyarambere y'igisata cy'ikawa na sigura cyatumye zino ntara rizo zitabwaho kurusha izindi
izo ntara ubwambe twabanje kuri abantu hari amatongo yagutse kandi atabindi bikorwa ariko birahangurirwa kuko mageje kuri abayitara z'ubuseruko ndetse n'imwaro nta kawa nyinshi yari hari rero twe turagenda bukebuke ni ntango zo banatubuvuga n'abayobozi b'intara zitandukanye cyuko cyatekanya kuzo mucanguzo tafise y'amatongo tuma guca tuzakorondera mu yinga ngozi n'ahandi kugira ngo twagure
mu mitumba abanyagihugu bahurikiye mu makoperative nibo bakora ibikorwa byo kurima gucibiza bijyamo imizaro bakanazobandanya kugeza ikawa yeze nubwo bishimiye cyane kubona aho baba hegerejwe kino giterwa njabukamazi bamenyesha ko baheraniwe
turabishima neza kuba bacuzaniye imizaro y'ikawa bagatera ku mutumba wacu nyagitika kugira ngo twotere imbere nk'izindi komine zisanzwe ziterwa mu icyo gitego bishyitse hakaba ari ibitego boterana na nyakawa bikahaba bibonetse botuzanira tugatera tukaraba
ukuntu tuvyakira niko batubwita amashyirahamwe yose yo ku mitumba y'amakoperative akorere hano tuhakorere twese tituroha igihebo twibuka bakaduha agasabune niyo mpamvu twaciye twitaba kama tubaza tubitaba ati ibikorwa n'ivyiwacu reka tuze tubikore ntituraronka n'ikingoro kandi ngaha bamwe harimo bamwe bimaze gushyavuza ubuzi bwinjiranye mu bundi atanu ikingoro turaronka kandi natwe dusiga ibikorwa dukora akazi ka misi yose muhira naho ariko harasiba ukwezi kuraheze baba batubwiye ati duhoje kurima amahera turaca turonka none raba twarahoje kurima none twagiye mu kwimba ibinogo ifaranga rimwe ntituraronka
umuyobozi mukuru wa ODK yemeza ko amafaranga yabo arageze kuri konti ya koperative barimwo
koperative twiyunguruze tumushimire cyane baraturungikiye amasezerano twagiraniye barateye ku mukono tureza turatera ku mukono turavugana ibikorwa bazorangura kandi barabiranguye ari nacyo gituma ku mafaranga bamaze gusaba ikorwa bakoze imiliyoni 10 n'ibihumbi 450 ayo mafaranga tugiye kuyashyira kuri konti yabo yugure muri post kugira ngo inyuma ya sasa no munsi bashobore kuyatora atantambana
nitorera hino mukuru w'umutumba nyagitika watangurijwe ko umugambi wo gutera ikawa za leta muri Nyabitsinda asaba ko hoja ko komite zizwi zokurikirana amatuta kugeza yamye
twebwe twipfuza yuko hobaho komite ijejwe gukurikirana ikawa kuko ego guterwa iratewe hamwe hatobaho abandi baguma bari kurikirana urumva nyene cyo cyaripfa kuko ishyamba ryo cyariduga hagakena ababikurikirana
tufatiye ku bitegere bitangwa n'ubushikiranganje bujejwe uburimyi mu Burundi amatona arenga gato 8,896 y'ikawa y'ibiturumbwe niyo yari amaze gushorwa hanze y'Uburundi hagati y'ukwezi kwa mbere no kwa 12 umwaka ushize afite agaciro k'amadolari y'abanyamerika arenga 22,000 umwaka wose hari hitezwe amatoni yagera ku 14,000 amatohoza yakozwe yerekana ko kuri hegitari imwe hashobora guterwa imizaro y'ikawa wabihumbi 2,200 hanyuma ikiza kimwe kikavamo ubusa n'8 kilogarama ariko ikigodeka kimenyesha kuwa mwimbu kigomba kuduza kugera ku kilo kimwe n'ibice bitandatu ODEKA cyashinzwe mu ntango z'ukwezi kwa mbere mu mwaka ushize kuva kibayeho amatonorero 71 yakoreshwa n'abigenga hamwe n'ikoborero rimwe nibyo bimaze kucegukira abikorera utwabo bakeneye kubandanya bakorera mu gisata cy'ikawa ubu babanza gushyira amafaranga basabwa na leta ku makonti y'igodeka mu Burundi umugambi wo gushyira igisata cy'ikawa mu minwe y'abikorera utwabo watanguye mu mwaka w'ibihumbi 2006 nyuma y'imyaka 5 niho watangura gukurikizwa ikawa yinjiriza igihugu ibice 70% by'amafaranga y'agaciro buri mwaka umwimbo wayo hari igihe ushika ku matoni 30,000 ku mwaka eroje wika neza ijwi rya Amerika
tugume mu Burundi abayobozi b'urwego CNC rucunga imikorere y'ibimenyeshamakuru uyu munsi bakoze inama yo kwiga niba bafungura amaradiyo n'ibinyamakuru birimo na radio ijwi rya Amerika bimaze igihe bifunze ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda
Ugwego sense rujeje gucungira ingene ibimenyesha makuru mu Burundi bikora gwemeje ko igurugwa rya maradio n'ibimenyesha makuru vyugawe bifatiwe ibihano n'ugo gwego ari vuba Nestor Bankumukunzi yemereye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ko kuri uyu wa gatanu abagize ugo gwego bari mu nama yo kwiga ingene bizogenda muri ayo maradio azo kugurugwa n'ijwi rya Amerika ririmwo yagize ati ubu turi mu nama turiko turaca hirya no hino amategeko turabica avuga naho ijwi rya Amerika rihagaze iyo radisubire gukora ukuri kwamye gutyo turatora umuti turaja kugira ico dushikirije ku vyerekeye iyugurugwa ry'iradio nyene ukorera
Monyuma ijwi rya Amerika rya muhamagaye ariko ntivyadukundiye ko tuvugana kuri telefone yiwe ngendanwa. Ico bikoze ubwo gwego rwarungikiye ubutumire amaradio yegwa n'ico kibazo. Mu bahawe ubutumire ijwi rya Amerika ririmo hamwe na BBC ya Bongereza, ubwo butumire bwahawe n'ayandi maradio yugawe buvuga buti Ugwego sense rutumiye urongo y'iradiyo munamizo bako munsi wa mbere tuzokwigira hamwe ikibazo c'iradiyo ingorane zayishikiye ningene cotorego muti igasubira gukora. Namubajije ko amaradiyo nka RPA, Bonesha FM na Radio Televizio Renaissance zaturiwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 zirimo panko mukunzi yanyishuye ati nakubwiye ko ari amaradiyo n'ibimenyesha makuru byafatwe ibihano n'ugwego sense gusa. Yamara twamenye ko utwara Radio Bonesha FM Leo Masengo ari Bujumbura ugwego sense gwa mu telefone kugira ngo azokwita ubwo butumire. Iyo radio yaryitwaje muri sentare ijejwe guca imanza z'akazi kuri administrative. Ayo maradio yose yari yahagaritswe yagirizwa ko yifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ugwego sense gwemeje ko rushaka gushira mu ngiro ivyo gwasabwe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kane. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yari yatangaje ko yifuza kunga ubucuti n'amaradiyo.
Icyo ndabwiye cyose ndabemereye ni uko n'amatati twageze mu kandi tubiteza kurande ngene atarebwa umuti. Hari ibimenyesha makuru byafatiwe ingingo, ndakubwire sene camuja hamwe mwicarane murangire mubitorere umuti tubiheze.
Ishami mpuzamakungu ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe Reporters sans frontières rirashima iyo ngendo nshasha y'ubutegetsi. Arnaud Froger atwara igisata cya Afurika muri RSF.
Reporters sans frontières accueille évidemment avec beaucoup de satisfaction la décision prise par
RSF irashima cyane ingendo y'umukuru w'igihugu yo gusubira kwemerera amaradiyo mpuzamakungu gusubira gusamiranira mu gihugu. Twizeye ko urwego sense rwahawe amategeko kandi ko rutazoteba kuganira nabo vyega kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. N'ukuri n'ikimenyetso ciza kije gikurikira ifungurwa ry'abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze umwaka urenga bazi akazi kabo bakoze. Turabona ko ingendo ari nziza hamwe byo bandanya gucyo, ariko nubundi impingi iracari ndende kugira ngo hagaruke ukwizerana hagati y'abamenyeshamakuru n'ubutegetsi inyuma y'imyaka itanu baburabuzwa.
Repression contre les médias et journalistes burundais.
RSF risaba ko umukuru w'igihugu yotera yindi ntambwe akemerera n'abamenyeshamakuru barenga ijana bahunze gutahuka.
Un chantier prioritaire concernant la liberté de la presse au Burundi
ati nimba hariho ikindi kintu cihutirwa co gukora kugira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru busubire kunaguka mu Burundi no kugura nayo maradio yandi yaturiwe hamwe no guha akaryo keza abamenyesha amakuru barenga ijana bahunze. Ntivyumvikana ingene inyuma y'imyaka itanu abamenyesha amakuru nk'abo baguma bumva ko umutekano wabo udakingiwe kandi ko badashobora kuja gusubira kuranguriya akazi kabo mu gihugu c'amavukiro. Abo vyega bose babwirizwa gutorera umuti ico kibazo kugira ngo nabo bahunguke kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Uburundi bwarasubiye inyuma mu bwigenge bwo kumenyesha amakuru. Icegeranyo ca Reporters sans frontières cerekana ko ico gihugu arico kize imbere mu kubangamira ubwigenge bwo kurondera no kumenyesha amakuru mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Kiri ku rutonde rw'ijana na 60 ku bihugu 180 vyakozwe ko amatohoza. Imbere yaho Uburundi bwari mu kibanza c'ijana 42. Pierre Clavé n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Tukiri kuri ibi binyamakuru bimaze igihe bifunze mu Burundi, nkuko rero Pierre Claver niyo nkuru amaze kubitubwira, sense yakoze inama yo kwiga ikizakurikiraho. Iyi nama izakurikirwa n'indi ya sense n'abayobozi b'ibi binyamakuru bifunze kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Ijwi rya Amerika yashatse kumenya niba amaradiyo yafunzwe kandi yatwitswe mu bihumbi 2015 nayo yabonye ubutumire bwo muri iyi nama. Mugenzi wacu Diane Nininazwe yaganiriye na Innocent Muhozi, umuyobozi wa Radio Television Renaissance, nayo yafunzwe mu 2015, amubaza niba babonye ubutumire.
Kama ni kete itumira wasana chidini shaba kuru mbuga mitari kuzi ni ya tele renaissance ni ya hiki wa direktiri chumi cho tuwa abone wa shikubu
nukubgari
wa kumira munama hizo ya munama hizo wa kuambere
eko mwebgeni murame nyako mwegwa niyongingo chane mutegwa niyongingo
itura abime nyari kutukwende kwa tulite gure kurengika wadi sorikira wadi mriye na ano kukwe cho tuwa mwebgeni sara kubayi ijana yewe gishika kwa ba yuko tuwezi hivi gani na kubia tira dhiri hivi tuwezi hivi nishu hivi hivi nishu tukifuza kwa hivi nishu ya tu tuwezi kutushua usia kukwenda murungi
mufu gangu mwini teguri la kurungika aboja kufuga na niyo nama tukumveko alabo jababu baho muri mu buhungiro bari mwebge murongo ili ya radio change ni zindi nunga zindi iradio na televizyon muramutsu wa radio tele renaissance ili muzuga ya mwumbu na 2015 zimaze guturigwa ari nkamwe izo ntumwa muzirungitse zikagenda zikavugana na leta y'u Burundi zikumva ico bashaka namwe mukumvaho mushaka gushika ibyuma birahari muri itegure guca mutangura gukora
n'ishije ngendera na kurisha ibindi n'ishije ngendera na kurisha ibindi twita n'ishiko no turakora hari bizuze tugiye gukora ngo twaje dusanze dukora ngarishije gako ni bihinde bwo kugishije gahe ndetse gatoya mu Burundi n'ije minimization yaje ariko mu bisanzwe ico cyo cyo kibazo kinini kibazo kinini ya ahubwo kiri kuri ajya na ibyo mitahe gifise umutekano bwo bwo kumenyesha makuru mu gihugu bwo bwo gushikiza ibyiyumviro byo bibazo biri kuri twebwe n'abadivisiyo kuri zigenga biri no kubarundi banzi abantu bafunzwe bafite ko bangana bagiye gusaba ibyo bwo 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 ko bikeneye igisho byatu niko bishobora gukora cyangwa byashobora gukorera muri kuya kugira ibintu byose hariya
ibyo bibazo ni ibibazo umuntu abiraba bishobora no gufata akanya nuvuga yuko rero bitavuye mu nzira radio tele renaissance ko bigenda kose ntiyoshobora gukora kuko n'abamenyeshamakuru banyu batari bake bari mu buhungiro nta benshi musigaranye mu Burundi
tukamereje ishimwe ko isigaye imeze umuntu arashobora gukorera ya hariho hose bigashika mu gihugu ngire abo mu gihugu batabigize ikibazo ikibazo si ikibazo si icyo cyo gukora cyangwa kugira icyo kibazo ni ibyo bindi turiko turavuga iyo mitahe iyo mitahe umutekano kuko hariho abahunze bamaze kugirirwa nabi hariho abahunze bashaka kugirirwa nabi kwicwa gutotezwa n'ibindi ibyo bibazo nibyo bidushihangayishije kurusha
iyo izo ntumwa mutegekanya kuzava murungika niyo se ense namwe yabaha ubwo butumire murumva ko bazaba bari mu kibanza cyo gushobora gukemura ayo matati reka twita matati ibyo bibazo
imitaniyadukora ibibazo bidashobora gutora inyishu mu nama imwe tuzobishikiriza turabe ibishize turonse ibyo ari byo tubonye harimo gushaka kuganira tuzobiganira tubifatire umwanya ukeneye kugira ngo biteze mu ngiro ibintu bisubire mu buryo
umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze kubwira sense yuko yo kwegera abo amaradiyo yugawe n'abafitanye ibibazo nabo kugira ngo bashobore kuraba ingene bivanwa mu nzira haragiye haravugwa byinshi uruhande rumwe rwaravuga ruti barabona yuko ari ikintu gishoboka urundi ruhande rukavuga ruti ni ikintu kidashoboka na cyane cyane kuri ariya maradiyo yaturiwe mwebwe hari icyizere ko mushobora kwemererwa gukora nkambere
ntabwo icyizere ko kigira cyangwa ko tutakigira kintu n'ibyo tubifata uko biri tubonye bashaka kwibaza kwibaza bishyira mu buryo mu Burundi birashoboka kuko byose biza kuri leta leta ishatse kwibaza ibibazo biriho biva mu ngira ariko ni twebwe ariko ni bamwe ku bandi Barundi byiza mu ngira nta mpaheka icyo bantu bamwe bashaka no kuganira kuganira kugira ibibazo bivuge uko biri bitorerwe inyishu bijyanye no kubahiriza iteka ry'umuntu icyo twamye dusaba ni uko tuvugana n'abarongoye leta abo ari bo bose kugira ibibazo tubiharire ko bitora inyishu igirira neza Uburundi iteze imbere Uburundi bwose iyo twicaranye haba hari gushaka kuganira ibibazo bitora inyishu ibyo tora inyishu ataba gushaka kurihuriza ibyo n'ibindi
iyo umuntu avuze ibiganiro haba impande zibiri zifitaniye amatati hakaba uruhande rumwe ruvuga ruti duhe dushaka ibi urundi rukavuga ruti natwe dushaka ibi izo mpande zose zikagira aho zihurije mwebwe nka Radio Tele Renaissance hari ibyo ibyo biganiro biramutse biba mumaze kuvuga muti ico twosaba cobiki kugira ngo uko gukora kuvugwa gushoboke
ntabira duterere chance yisangije ibyo dufite ni terere chance ibyo muri leta bafise ibyo muri bumesha bafise ibyo bivuze bijyanye n'umutekano wacu kuko ntitwahunze imiyaga twahunze urupfu twahunze gutanga mu mbuto by'akarenganyo cyo n'ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri ni uburenganzira bwo kumenyesha makuru atawuguhagaze ku ijosi
Chuti zacu aya makuru naha aho.